Kuvaho ubushikiranganje bw'indero bushinze ingingo mu ntango z'uyu mwaka w'ishure ko ta munyeshure azosubira kwiga afise umushatsi, abanyeshure babigeme bafise ukwizera kunyuranye niyo ngingo ntibabandanije kwiga. Uyu numwe muri bo ari mu isengero La Voix de Dieu iri mu gisagara cha Bujumbura, avuga ko yarasigaje umwaka umwe ngo arangize igice cy'amashure yisumbuye mu gisata cy'ubuvuzi, atwiganira uko byamugendeye kugira ngo hagarike. Tumusanze avuga ko yarose akazi ko kudandaza mu mangazine y'ibifungurwa iri mu gisagara cha Bujumbura.
Naragiye ku ishure pasteur wa Jean-Dikete abasaba utube turiga ko yari yandikiye ministre amusaba yuko bo tureka tukiga tugatsindagira imishatsi yacu naturel
nkuko byahora
ariko ntivyakunze nyine batwemera bavuga ati genda murindire muhira ati nibabishura uzoza ku ishuri mugana aguma genda ngerageza ariko ntibashoye kunyemerera kuniga
kugeza mutindura ta
gutsindaho nguma muhira ndaguma afata amanote muhira sorindira ko batwishura ngusubire ku ishuri biranka gushikaho rero ni ndesida kuza kurondera ubuzima ha Musanze.
Nubwo aba banyeshure batariko bariga nk'abandi bavuga ko atamubabaro bafise kuko bubahirije ukwizera kwabo. Aba nabandi bayaze n'ijwi rya Amerika.
Je navyakiriye neza gose kuko narinzi yuko ntashobora kwiga mu gihe noba nkifise umushatsi. Kandi nkuko nanje ndabizi yuko nategerezwa kukuraho. Nkuko jewe ukwizera kwanje gutandekura kukurako. Rero naravyakiriye neza kuko ntawashobora guhanyanga ijambo ngo kugira nje kwiga. Naciye ntekereza kugira ngo Imana yonyene niyabona ko bikwiriye canke yonyene yishuye mu gihe tutazi hama tuzosubira ku ishure.
Narinzi nyine yuko atagonzeho kwiga ko raje ntabwo nashobora kwimyesha.
Je mbona ufise umushatsi muremure ni kuvuga ubwo uri mosha kuvuvuka?
Oya sindi mosha, kumva mvuga sindi mosha niyo mpamvu atabwo nashobora kwimosha.
None abandi bana bona baja ku ishure barabandanije wowe ukazosigara inyuma yabo ubyumva gute?
Ndayifata uko nyine kuko nyine byashitse yaba nyine nari fise n'uburyo bwo kugenda ku yandi mashuri batimyesha nari kuba nagiye.
Abavyeyi ntibari bashobora kurihira?
Oya.
Hari abandi bigeme batahevye kwiga n'ubwingingo yuko abanyeshure bategerezwa gusa ku mitwe itaborohereza mu kwemera kwabo. Amida Munezero wo mu idini ry'abayisilamu asanzwe yamana umwitwikiro mu mutwe atubwira uko abigenza kugira abandanye yiga.
Nshitse ku ishuri ndambura ama nkinjira mu ishuri nkasubira kwambara vare ari uko nsohotse tutashe sinoheba ishuri kandi ari izindi uko ndondera ubumenyi.
Naho Imana Rahma n'uwundi munyeshure wo mu muryango w'abayisilamu yiga ku ishuri rya Leta atubwira ko ingingo ibasaba kwimosha kandi ntibitwikire batayakira neza.
Nkatwe bameze mu mani twavyakiriye neza kubera batubujije kwambara ibitambara tuba twarabimenyereye sana, ariko kubera itegeko risohotse ntitwava twanga kugemera turi kurikiza uko nyine naho tutaba twabishimye gusa turemera gukurikiza iryo tegeko.
Ababyeyi b'abana bahebye kwiga basaba Leta ko igifata ingingo ikwiye kubanza kuvugana n'indongozi z'amasengero kugira abana ntibakuburenganzira bwabo.
Jewe nk'umukristo nsaba Leta yuko igihe iba ifashe ingingo nkizo ikazishira mu kivunga ikazishira muri rusangi. Abantu benshi barakunze kuvuga ngo Leta ngo ifashe itegeko ngo irarifashe, ariko niwe babaza n'abakozi b'Imana barongora imishaha bumve yuko icyo kintu bafashe pas de règle sans exception nta tegeko ritagira ako gisigariza abo bana bacu uko kwizera barabe no mu bindi bihugu. Leta se iri mu Burundi yonyine ni igihugu kiri muri Nations Unies, barabe ibindi bihugu byose barabe muri EAC ndinibasanga bo muri Tanzania bahari bagasanga bariko bariga nunga ha mu Burundi babone yuko tutari byaduka ntiduhave dusanga natwe turiko tumera nk'abibagiwe mu gihugu kandi natwe dufise uburenganzira bwo turavuka gihugu.
Abana onosoye amategeko bavuga ko atategeko ritomora neza ibijanye no kwizera kw'amasengero. Umushingwa manza Rutesha Albert numwe mu banonoso ivy'amategeko.
Iteko twovuga je barigenga amasengero n'iteko riri mu ibwirizwa shingiro, aho ibwirizwa shingiro ryemerera umuntu wese kuvyimbiro vyiwe kandi cyane bijanye no kwizera kwiwe. Ahanini nta teko rindi dondora neza ibijanye nibyo amasengero be no kwizera kw'abantu. Hari iteko novuga rivuga muri rusangi mu gifaransa bavuga le droit fondamental. Irindi tegeko naryo rya ministre ryatowe mu 2014 bijanye no kwemererwa kw'amasengero. Nta kinini yati ngo ridondore uburenganzira mu byerekeye ukwizera kw'abantu.
Uyu mushingwa manza Rutesha Albert abona ko iyi ngingo y'umushikiranganje w'indero itubahirije ibwirizwa shingiro.
Kubera mu ibwirizwa shingiro gemerera umuntu ukwizera yuko atezwa kugira ubwigenge n'uburenganzira mu kwizera iryo teko ry'umushikiranganje mu bisanzwe ryatezwa kutaba riji inyuma y'ibwirizwa shingiro kubwirizwa shingiro iryo teko rikuru ku yandi mabwirizwa yose irindi teko riza kuza ritisunga ibwirizwa shingiro mu gifaransa bavuga ko riba riri nire no kuvuga yuko atacyo riba rivutse urashobora no kwitura sentare yubahiza ibwirizwa shingiro igaheza igacirifuta
muri kino gihe abanyeshure batabandanije kwiga kubw'ingingo yo kwimosha yo mu bushikiranganje bw'indero benshi bicaye muhira bavuga ko bakora udukorwa two mu nzu hamwe n'ibikorwa byo ku masengero hari n'abandi bavuga ko batomboye mu kuronka udukorwa tw'ubucuruzi bakora icyo bikoze bizeye ko umwaka utangura bazoba bemerewe kwigana imishatsi yabo umwungere w'isengero La Voix de Dieu rimwe mu masengero yigisha kutimosha murishi Isaac avuga ko bagera hafi ku gihumbi bahagaritse kwiga bakaba bari mu ntara zitandukanye z'igihugu uyu mwungere abandanya avuga ko ikibazo c'ababigeme batiga kiri mu minwe y'umuhuza w'abarundi ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka abo mu biro by'umuhuza kugira abagira icyo babivuze ko I Bujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.